dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
turabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo uyu munsi kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi mu Burundi hari amajwi menshi amaze iminsi azamuka ku kibazo cyerekeye icyemezo cya guverinoma cyo gusaba intererano no musanzu wo kuzakoresha mu matora yo mu mwaka wa 2020 iki ni ikibazo mugenzi wacu Edi Rwema yagarutseho mu kiganiro muri isanga uyu munsi nabwo ndamuha ijambo we n'umutumire we ndetse n'abakunzi baradijwe rya Amerika batelefonye bakabaza ibibazo bagatanga ibitekerezo n'ibyumviro Edi Rwema mikoro ni yawe
abadepite mu nteko ishinga amategeko yo mu Burundi bahuriye mu ihuriro mizero y'abarundi ntibashyigikiye icyemezo cya guverinoma y'u Burundi cyo gukata ku mushahara intwererano y'amatora yo mu mwaka w'2020 ibyo bikubiye mu rwandiko abagize iryo huriro bandikiye umukuru w'inama nshinga amateka mu ntangiriro z'uku kwezi kwa mbere umwaka w'2018 aho badepite bavuga ko iyo ntwererano iciye ukubiri nibwiri izgo shingiro rya Repubulika y'u Burundi mu ngingo yaryo ya 70 kwezi kwa 12 nibwo Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu mu Burundi yatangaje ko ishizeho iteka cyangwa se itegeko nshikiranganje riteganya uko iyo ntwererano izatangwa mu byiciro bitandukanye icyo gihe byatangajwe na Ministri Pascal Barandagiye muri studio yacu kuri telefoni turi kumwe na Pierre Celestin Ndikumana akaba ari mu nama nshinga amateka ayobora itsinda ry'abadepite bo mu mizero y'abarundi mu nteko ishinga amategeko akaba numwe mu bakize umukono kuri urwo rwandiko bwana Ndikumana ikaze cyane mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
tunyuriremo muri make uru rwandiko mwandikiye umukuru w'inama nshinga amateka niki mu musaba
icyambere twanditse twerekana yuko ibijyanye n'intererano ubwa mbere itegeko rishiraho ingene iyo ntererano itangwa ryahonyanze amategeko na cyane cyane ibyiriza shingiro kuko bitiranije amatora n'ikiza mu ngingo ya 70 baravuga yuko abantu bashobora gusabwa amafaranga cyangwa gufatana mu ndyo bita solidarite hari nabyo bivamo no kugutanga amafaranga mu gihe habaye ikiza ibyo bita calamité naturelle rero kuyitiranya amatora na calamité naturelle turabona ko by'ukuri atari byo kuko amatora ni ikintu kizwi gitegurwa kiba ku mwanya uzwi ku buryo rero atawo kikwikika mu kiza ngo avuge ko iyo ngingo ariyo yakurikije mu gushiraho uko kwaka amafaranga abantu hanyuma turacyari mu by'amategeko tugiye mu byo bwirizwa shingiro mu ngingo yajya y'ijana 59 ku karongo ka 5 baravuga ko ibintu byose bijyanye n'amafaranga biteza guca mu nama nshinga amateka hanyuma rero iyo ordonance bakoze ntiyaciye mu nama nshinga amateka ntiyaciye mu nama nteguza amateka ni ibintu abashikiranganji babiri bumvikanye baca barashiraho barakora biranavugwa kandi no mu itegeko turaze mu bw'amategeko nyene hariho ibyo bita itegeko ryo kuwa 4 y'ukwezi kw'12 umwaka w'2008 birabana n'iby'ubutunzi bw'igihugu mu gace kajyo ka 3 naho nyene baravuga yuko ibintu byose bijyanye n'amafaranga biteza guca mu itegeko rijyanye n'amafaranga nyene urumva izo byose ntibyabaye aho rero tukagira duti twari ko tuributsa yuko iyo ordonance cyangwa iyo bwirizwa yuko ayo mafaranga yotangwa bitakurikije amategeko hama ikindi tuvugamo ni uko amatora mu bisanzwe ari ikintu gitegurwa neza ariko tukabona hano ari ibintu byo gucacisha bidateguye kuko ntushobora kurondera amafaranga utazi igitigiri uri kurarondera bari gutangura kumbure bakavuga bati dukeneye amafaranga angana gutya ku matora ubwo rero tuzorondera yangana gutya tuzoyarondera gutya mugabe ibyo byose ntibiboneka mu gihe rero bimeze gutyo tugaca turaba n'ingene ikigira gatatu ni ikijyanye n'ingene abanyagihugu barushe hari ubukene hari ibiciro byaraduze kandi ibiciro byaduze bivuye ku ngingo zimwe zimwe za leta kuko turi mu byo bita budget d'austérité ibyo bita hano mu Kirundi gutubikwa vuye umva nk'amatara yaraduze amazi araduga ibitoro biraduga ibiciro byose bico biraduga ubukene rero burugariza abantu kubakamenya ni mafaranga ubu biragoye na cyane cyane yuko cyoba ari ikintu twise double imposition ukuvuga gutanga amafaranga kabiri kuko muri bije y'igihugu ijamwo amafaranga abantu baba bagiye baratanga mu matagisi mu makori n'ibindi hanyuma rero urumva barinze bagerageza bagatanga ayo matagisi bagatanga ayo makori n'ubuzima buzimbye urumva rero harimo kuremereza abantu kuko kuremereza abantu rero guca gufatira tubivuga gutyo kuko muri bije y'igihugu haheze imyaka ibiri muri bije y'igihugu no kuvuga amafaranga igihugu gikoresha haheze imyaka ibiri ayo mafaranga yo guterera amatora barashyizeho umurongo acako ni ukuvuga rero ayo mafaranga yegeranywa miliyari zirenga zitandatu ku mwaka uyu mwaka ho baraziguje kabiri zirenga 12 ni ukuvuga bazobandanya no muri 2019 babandanye no mu 2020 mu ntango z'umwaka ayo mafaranga bayashirako
bwarandikumana hari ikibazo mwamufite ku gitekerezo ubwacyo cy'uko abanyagihugu basabwa gutwerera leta
oya aho nta ngorane mu bisanzwe na twebwe tubatahura kandi turemera yuko igihugu cyoshobora kwitunganiriza amatora ubwacu ata muntu tambambiye ta muntu gisabye wo hanze ibyo ni byiza kandi kubara agateka ku gihugu ariko icyo twanka nuko ibyo bintu bikogwa bikajamwo gushyiramo ingufu bikajamwo kurenga amategeko iyo bica mu nzira byateza gucamwo ntibirenga amategeko ntibimenyanga ibwirizo shingiro byari byiza koko kandi nta utari kubishyigikira guterera ni byiza guterera igihugu mu bihe bikomeye ariko bareke kwitiranya ibintu kuko amatora si cyiza kandi bisubiye uraraba niyo uri kuraterereza abantu nabo amikoro bafise n'icyo baba bakoze na cyane cyane ko ayo mafaranga yategekanije urumva no kuyarondera kabiri icyiyumviro ntabwo cyari kibi ariko ingene biriko birakogwa ni hari bibi kuko usanga harimo akantu kameze nk'igitugu naho numvise mu by'umushikiranganji yavuze ko ata bintu by'igitugu birimwo mugabo umuntu yoshobora kubyerekana ko igitugu kirimwo
uri umudepite mu nama nshinga amateka y'u Burundi akenshi inteko ishinga amategeko niyo ishyiraho amategeko iri tegeko ry'ubushikiranganji ritandukanye he n'ayandi mategeko ubundi mwebwe nk'abadepite mushyira mu bijyanye no gushyira mu bikorwa ibyemezo bya leta
bo hari ubwoko bwinshi bw'amategeko hari itegeko rishobora gushingwa n'abashikiranganji ari ibi bita ordonance hakaba rero n'amategeko ibyo bita lewa biteza guca mu nama nshinga amateka hariho kandi n'amategeko ashobora gusohoka n'umukuru w'igihugu ibyo bita decret ariko bigenda birutarutana ariko kuri iki kijyanye no guterera amatora kuri iki kijyanye n'amafaranga ateza kuva mu banyagihugu ashigwa mu kigega runaka cyangwa ashigwa kuri konti runaka ibyo rero nibyo nababwiye yuko bitegereza guca mu nama nshinga amateka nk'uko amategeko y'igihugu abivuga
hari
ishingiro nababwiye ku gace karyo ka gatanu ku ngingo ya 159 baravuga ati ibintu byose bijyanye n'ubutunzi babivuga mu gifaransa sont du domaine de la loi et relève de la compétence du parlement urumva aho rero niho habaye ikibazo iryo tegeko rero ryakorewe hatariho ryateza guca mu nama nshinga amateka ntibyari gukorerwa mu bushikiranganji
hanyuma se guverinoma ivuze ngo cyangwa se igasaba inteko ishinga amategeko kwiga kuri iryo tegeko ikarishyira mu bikorwa icyo gihe nta kibazo mwabigiraho
aho byobaye bikurikije amategeko mugabo icyo no kumenyesha nuko ryamaze kuja mu ngiro ntibigishobora guca hiyo byararangiye byaragiye mu ngiro riko rirakurikizwa kandi uko riko rirakurikizwa usanga harimo kimwe navuga cyo gukoresha ingufu kuko mu bisanzwe iyo uvuga uti ni intererano bidasaba ko abantu bakoreshwa bayakwa ku ngufu ntushyiraho ibyo bita bareme ni ukuvuga uti abagera ku mushahara ungana guca bazotanga ya utagira umushahara azotanga ya umunyeshuri azotanga ya aho ntibi kibaye intererano aho riba ryamaze kuba itegeko kandi biba byamaze kugira icyo nokwita karakteri obligatoire ni ukuvuga ko biba byamaze gusabwa ku nguvu hanyuma sinzi ko mwakurikiranye neza baravuga muri rya tegeko nyine ry'abashikiranganji baravuga bati ku bijyanye n'amashyirahamwe yoyo ateza gutanga icyo ashatse mugabo bagaca bongera bako bati bazoheza batwara impapuro bijya bita bordereau de versement mu bushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu urumva umuntu avuye guterera uvuze ko aterera uko ashaka woheza ukamusaba ko agarukana impapuro mu bushikiranganji gute kandi ubwo bushikiranganje ariko bwemerera ayo mashyirahamwe ko akora ari nabwo buyahagarika ko akora urumva ko harimo akantu k'inguvu naho kadasohoka neza ngo kaboneke
niki mwavuga kubavuga ko uyu mugambi wanyu ugamije kugumura abaturage bakanga gutanga iyo nterano leta ikeneye cyane kugira ngo itegure amatora yo mu 2020
twebwe ntituzigera tugumura abantu ahubwo baratuvuga ibyo tutavuze bakadusomera ibyo tutanditse twebwe twashatse kwerekana ko ibintu bitari ko bigenda neza bitari ko bigenda mu muco kuko ari no hantu twerekana neza dukurikije dufatiye ku kuntu amategeko yubatse hano mu gihugu cacu n'ibintu byose bijyanye n'amafaranga bica kuri konti imwe bita konti du trésor ariko aya mafaranga nayo yagiriwe iyindi konti idasa n'iyo konti du trésor yateza gucako ibyo byose biteye amakenga kandi urabona no kurondera amafaranga utazi igitigiri nabyo biteye amakenga mu kinyarwanda muvuga ngo umubare urumva uri kurondera amafaranga utazi umubare wayo uheze ukamenya ngo urondera ngahe uyarondera gute twebwe rero ntabwo kugumura abantu kurimwo twebwe icyo dukora nk'abaserukira abanyagihugu turavuga tugasaba tukerekana ibitameze neza kuko tuba turi nk'abavugizi b'abanyagihugu turabona ubukene barimwo turabona ingorane barimwo tugasaba rero ko abantu batofatwa ku gakanu batofatwa ku nguvu kugira ngo batange ayo mafaranga ibyo turi ko turabona rero bigaragara nk'aho umenga harimo ibintu byo gufata abantu ku nguvu kubaze nko mu ma serivisi amwe amwe ya leta baravuga bati dutanze itariki yo kugera itariki iyo mwese muzobe mwazanye ayo mafaranga aho nyine umuntu aribaza igituma biri ko birihuta cyane naho muvuga ngo ni iby'amatora yo mu 2020 umuntu yohagira amakenga kuko nk'abantu batwara ama serivisi ya leta bariko baratanga yuko ahenshi bariko baratanga ko abantu batorenza mu ndwi iza mu ndwi ikurikira bagiye batanga amasango yuko abantu baba bahejeje n'ori ibyo bintu byihuta gutyo ari byo mu mwaka w'2020 wumva bidateye amakenga.
Pierre Celestin Ndikumana uyobora itsinda ry'abadepite bo mu mizero y'abarundi mu nteko ishinga amategeko y'Uburundi guma kuri telefoni mu kanya turakira abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika nabo bagire icyo bakubaza imwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri telefoni turi kumwe na Cassier Wilwenes.
Iriwe cyane.
Uri hehe?
Ndi Burundi muri ntara ya Rumonge.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo ni intera nagomba gushikiriza. Uraraba uyu mugambi wa leta wo guterera amatora uhasanga urimo igipfungu kidasanzwe kuko urabye ko basaba buri rugo rwose rugatanga iroti y'2022 bagatanga mu kingo cy'ambere n'ikingo kigira kabiri ariko bakibagira ko usanga ngaha mu Burundi hariho imiryango imwe imwe usanga no gufungura ryo bafunga batagironka usanga rongo atanga intihano kandi yashoye agatoke cyangwa ashoye utujumbo ku isoko atanga tagisi ya buri munsi usanga ari ikibazo kidasanzwe cyane kandi ugasanga muri nyamihana hari umukozi wa leta babishaka ariko bakagira bati ubu umukozi wa leta uzotanga wongere mu muhana wongere bashe kugo ku rugo batoza k'amafaranga ariho nagira nti leta yari ikwiye kuraba neza ukuntu ubuzima abanyagihugu babayemo kwihweza neza kugira ngo ahubwo bagarukane kugira ngo bajyane imigenderanire n'ibindi bihugu kugira ngo abanyagihugu ubukene turimwo buhere kuko ndabona ko aya matana ahazo babaye azoba aza dusuka mu bukene azoyo ngeza dusanga mu bukene. Murakoze.
Urakoze cyane Cassier. Reka dufate na Aimable Wilweneza.
Wilweneza
uri hehe?
Jendi Bujumbura mukajaga kuri antene ya Mukinyinya ni ndamusaga cha Bujumbura.
Ikibazo cyawe uri hehe?
Ndi ngaha ayi Burundi mu Rumonge nagira mbaze nti none ko karamatora yahora aba kandi batamaze kwaka amahera abanyagihugu ubu hoho byagende gute kugira ngo bacubure kumanza kuyaka.
Urakoze cyane ya Kizimana. Bwana Pierre Celestin Ndikumana Cassier yari intererano hanyuma wasubiza ibyo bibazo bya Aimable na Kizimana mu magambo make cyane.
Murakoze cyane. Ubwa mbere Aimable avuga ati amatora ni meza twese turabyemera amatora ni meza kuko adushikana kuguhindura gushyiraho inzego arizihinduka arizidahinduka ariko bigenda kose adushikana kugushyiraho inzego kandi ni byiza cyane ntawe reka kubishyigikira. Aravuze rero ati bobo bahembwa menshi titwebwe abato bato turayatanga ati kuki bobo badashaka kuyatanga twebwe natwe turayatanga uko abanyagihugu bato bato kuva kuri muto ujashoye igitoki yatanga itagisi niko natwebwe tuyatanga kuko natwe turafise ibyo tugura turafise impo dutanga hariho rero ikori twebwe dutanga ku mushahara abuza ati bahembwa menshi uko uhembwa menshi ni kutanga na menshi natwe turatanga ikori ku mushahara turatanga ikori kandi byinshi hanyuma rero icyo yotahura nuko nitwanze ko abashaka guterera amatora bayaterera abantu batwumve neza twanze yuko abantu bakandamizwa mu guterera ayo matora twanze yuko abantu bahendwa ngo nugushaka mugabo harimo ibindi bintu byo kubakandamiza kandi nabo bari mu bukene kandi basanzwe bari ko baraterera ku mishahara yabo ku byo bashora gutanga amakori hirya no hino yabagije n'ikindi ati mbere none ko bariko barayanka baranka gutanga iyo nterera none basiguriye ko tutariko turayanka kuyitanga mugabo twanka ko bibanza guhunyanga amategeko ati bazitoza mu 2020 tuzitoza cyane gose kuko nta kosa na rimwe turiko turakora nta gihugu twahemukiye kandi turiko turafasha igihugu nibi turiko turakora mu gutanga umuco birafasha igihugu nuko kumure dufise umwanya muto nari kuba akaroro nk'ibintu no kwita n'akarenganyo kari mu mafaranga yagiye arashingwa rebareme baravuga nk'akaroro ko umuntu ahembwa amahera ashika ku miliyoni dufata akaroro gasanzwe azotanga ibihumbi 300 ku kwezi nkubwo ugiye kugwiza amezi 12 azotanga ibihumbi 360 ni sempre kayikire tunyarutse duce dufata rero iyindi bareme bavuga bati urenze umuliyoni azotanga umushahara wose dufata rero nk'umuntu nawe ahembwa nk'umuliyoni n'ibihumbi 500 dufata murumva ko akona akaroro gatoya abarenze umuliyoni birumvikana naho yoba ahembwa umuliyoni n'ifaranga rimwe abarenze umuliyoni wewe akazoca atanga umuliyoni n'ibihumbi 500 uwahembwa umuliyoni n'ibihumbi 500 urumva hagati y'ibihumbi 360 ku mwaka n'utanze umuliyoni n'ibihumbi 500 yasumbya wa wundi ashikana ku miliyoni 500 gusa murumva ivyo byose n'ibintu bidaharuye neza bidatomoye kandi byo nuko nababwiye ibintu by'amabareme ibi bintu byo kuvuga ati intera mugabo tutangaya icyo ntikibaho mu bisanzwe mu guterereza bari kuvuga bati ni muterere mu gushaka ugushaka kwanyu ni kuvuga umuntu yari gushobora no gutanga yabashize nga cyangwa agatanga yari munsi cyangwa n'ababishoboye bagatanga yarenga abayabategekanije urumva rero yuko birimo igipfungu kandi twebwe nk'abaserukira abanyagihugu tutoreka kuvuga
magabo make cyane n'icyo cya Hakizimana
ego ndibuka ko menga yabajije ko kuki twe twoba tudashaka gutanga ayo mafaranga n'ibindi ariko nabasobanuriye ko twe twanka ingene biriko birakogwa ariko ntitwanka ko abantu bashobora guterera kugushaka kwaba ariko
hanyuma mwandikiye umukuru w'inama nshingamateka ku itariki ya 4 z'uku kwezi kwa mbere mu mugezaho izi mpungenge zanyu mwarasubijwe
oya ntiturasubizwa ntiturishugwa turacarindiriye
reka dufate n'abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika reka dufate na Muhammad wirwe neza ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye twebwe turatewe impungenge n'abantu batabona urujya n'uruza rwo mu gihugu bakishimikiza rimwe na rimwe kudatanga nk'ayo mafaranga leta iba yabasabye kuko barabona situation igihugu kirimo ni ukuvuga ko amakungu kera yaradufasha agatanga ifashanyo mu buzima butandukanye bw'igihugu mugabo nta bintu bikiza ariko barabwira umuntu rero ahembwa amahera nko muri leta ukumva niwe agagaza mu kuriha mu gutanga iyo fashanyo kugira duteze imbere igihugu twebwe tubifata nk'ubugararizi
urakoze cyane bwana Ndikumana subiza icyo kibazo cya Muhammad
Muhammad arana uburenganzira bwiwe bwo kuvuga icyo yipfuza ati kumure bwo bari ubugararizi ariko nta bugararije burimwe twasiguye neza ibyo ibintu biteza kugenda kandi igihugu cama kigengwa n'amategeko kikama kigengwa nuko abantu bakora ibintu mu muco bigaheza rero iyo bikorewe mu muco abantu bakabyizera bwo amaze kumva benshi abagiye barashikiza ibyumviro nk'uyu naho umuremyi yavuze ati turabona by'ukuri ko ari agahato karimwo none uko gutera harimo agahato bumva biri bumva kuba kucitwa guterera yashikirije ati igihugu hari abatabona igihugu situasi igihugu kirimwo tubu nta bintu bikiza kera bahora badufasha mbere naciye nibuka n'ikibazo cy'umwe ntishura Hakizimana yavuga ati mbega ko kera amatora yaba batadutereye ubuhoho byagenze gute reka ndabishurire hamwe ko mu mwambabarira ko ntari namwishuye neza inyishu iratomoye gose aha ni ikibazo novuga nk'uko cishurwa n'ikindi kibazo umuntu yo kwibaza kuki none abo bahora badufasha baduhebye aho rero umuntu agaca yumvira akikubita gashi haba hari ibintu biba bigatitaza abana bandi bakavuga bati umuntu reka tubanze turabi ariko araja tubanze tumwihoze gatoyi ivyo rero nizo tuba dukwiye kwirinda tukikinga ibintu nk'ibyo bidukwegera mu ngorane kuko mu bisanzwe ibibazo by'amatora cyo kimwe n'abiriya bibazo bijanye n'ubutungane bw'inyuma y'uruhagarara n'ibindi ni ibintu bavuga ko byateza gukogwa habaye icyo bita solidarite international ivyo rero kuba iyo solidarite itakihari tutagishobora gufashanya n'abandi tubisigaye tumeze nk'izinga ni ikibazo nibaza ko kitavuye kuri jewe cyane kitavuye kuri abo yita ngo nabagarariji ni cyavuye kuba ariko baratunganya iby'igihugu ibyo rero urumva byarinze bishika si twebwe ho kubyishura ahubwo twokwicaye hamwe hakaba kuganira tukarambyere dusohoka muri ibyo bintu hanyuma igihugu kigahaza kigafata umurongo kigasubira mu bindi kigashobora gushigikirwa n'ibindi bihugu
bwana Ndikumana nta utemera ko ibyo bibazo bihari inkunga igihugu cyabonaga ziva hanze nyinshi zarahagaze izindi ziragabanywa nanone hari abashobora kuvuga ngo ni nayo mpamvu leta yafashe icyo cyemezo cy'uko abarundi ubwabo bagomba kwishakamo ibisubizo by'ibibazo
uyo mugambi ntiwari mubi kwishakamo ibisubizo by'ibibazo mugani wawe kurondera inyishu y'ibibazo dufise hano mu gihugu twicaye hamwe tukabyiyumvira tukabifashanya cyari byiza kandi namye ndabivuga kuva mu ntango ariko ingene bigenda ugasanga hari akambi gatoyi k'abantu kagomba kwiyumvira abantu bose ibyo nibyo bitameze neza ku buryo bishika naho usanga amategeko nk'ibyirizwa shingiro ariko arahonyangwa nibyo rero tudaheza ngo dushyigikire kuko nimba turabashinga amateka turihajya kugira ngo dushyigikire kw'amategeko dutora ajya mu ngiro kandi akubahirizwa turihajya kugira ngo dushyigikire ibyirizwa shingiro rya repubulika yacu ko ryubahirizwa urumva rero turi ko turerekana impungenge n'amakenga nta kiri kirimo kandi ntituba turwanije ko abantu badashobora kwifatira ibintu byabo mu minwe ariko tuba dushaka gukebura kugira ngo abantu bafate ibintu byabo mu minwe mugabo bubahirije amategeko igihugu kigenderako kandi babanje kuraba n'ingene ibintu biriko biragenda mu gihugu kuko abantu bashonje bavuye mu bukene ukabaka amafaranga kabiri urumva ko naho nyine utaburi kurabafasha ikintu kinini.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turimo kuganira ku rwandiko rwanditswe n'abadepite mu nteko ishinga amategeko yo mu Burundi bahuriye mu ihuriro Amizero y'Abarundi bagaragaza ko badashyigikiye icyemezo cya guverinoma y'u Burundi cyo gukata ku mushahara intwererano y'amatora icyo basanga ko bishobora kuba bikorwa ku ngufu. Kuri telefoni turi kumwe na bwana Pierre Celestin Ndikumana ayobora itsinda ry'abadepite bo mu Mizero y'Abarundi mu nteko ishinga amategeko akaba n'umwe mu bashyize umukono kuri urwo rwandiko. Kuri telefoni dufite abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Jean Paul Wirweneza.
Wirweneza.
Uri hehe?
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Cyane nagira mbanze ndeshuze mu kiranga niho yo hagati mu gihugu. Ijya ntererano ntabwo ari ugushaka. Jewe ni wazo katwa umushahara. Iyo ntererano nkabyo nshaka kandi nagira nongere ntere inkunga uwo mushinga amateka bo bukumbe nuko batwa babavugira bagatita n'ubudahangangwa twese twongeye mu mabara tukiyamiriza iyo ngingo ariko turazi yuko uwo bigira niyoraraho yorarapfuye nagira mbaze nuko ubutegetsi wa leta atabaye hagufi mbere ko igihe umukuru w'igihugu yugurura icyo gikorwa cyo guterera amatora kweri yatanze amakonte ubishaka ajyana kwa ayo mafaranga yo guterera amatora bangahe baba barajyanye amafaranga yabo ku makonti nagira mbere umushinga amateka turazi ko bariko barakora bishobora kubabera kibi ariko niyemeje kurwanira ateka kabanyagihugu no kuvugira abanyagihugu izo ntererano ni izo ku nguvu ntabwo dushaka. Murakoze.
Urakoze Jean Paul. Impamvu tudafite uhagarariye leta muri iki kiganiro nuko ahanini kibanda kuri urwo rwandiko abagize inteko ishinga amategeko bahuriye mu ihuriro Mizero y'Abarundi bandikiye umukuru w'inama ishinga amateka tukaba twifuzaga ko batubwira mu buryo burambuye ibyari bikubiye muri urwo rwandiko banditse. Reka kuri telefone dufite na Oscar Wirweneza.
Wirweneza.
Uri hehe?
Ni mu Kirundo.
Ikibazo cyawe?
Jesse kibazo akuru ni intererano kuko ubwo rwandiko abashinga amateka bahurukiye mu runani ya Mizero y'Abarundi nararubonye kandi ndaje nasanze ibyo basaze ari byo umuntu wari wese wagira avugira yoshikirize. Murabona yuko rujya rwandiko ija ordonance konjente yabaje abaministri babiri basohoye harimo ukwivuguruza hamwe bavuga no guterera kugushaka mugaba katashiraho ni ibyo umuntu azoterera no kuvuga uko umuntu n'utazabishaka yafashwe ku nguvu rero ndiko ndaraba mbona merengo ubwo rwandiko urabye nk'umugwi w'abasingamateka nk'uyu urinze ufata akanya ukandika ibintu nkabije ahantu kuvuga yuko hariho aba hariho abantu benshi bataronsa aho bavugira kugira ngo bagire icyo bashikirije kuri ibyo baba bavuze ariko bajya baserukira abantu bagaserukira abanyagihugu no kuvuga yuko babumvirije ibivugwa hirya no hino mbere bagatumwa no kutwebwe twashaka dushyigikire abo bashingamateka kuri ubwo rwandiko bashikirije kuko ni urwandiko rwerekana yuko baserukira abanyagihugu muri rusange.
Urakoze cyane bwana Ndikumana, hari icyo uvuga kuri ibyo cyangwa se kuri izo ntererano za Jean Paul na Oscar?
Yego, no bashimira kuko ndabona ko batanze intererano ntibabajije n'ibibazo. Gusa uyu Jean Paul yacishijemo kuko abeshuje kuko atari ugushaka natwe twaderekanye kuko ni nacyo Oscar agaruteko. Nk'ubu dukora n'imanza washaka tugiye no mu by'imiryango uravuga uti ndafise bariage reka nsohore invitation urayitanga hariho abakwitaba hariho abatakwitaba hariho abaguterera hariho abataguterera kandi abaguterera ntubabwira uti ndaguhaye invitation ubu rero uzoca unterera ibihumbi 100 oya ntibishoboka ugushaka k'umuntu kuva kugushaka kuko abona akamaro n'agaciro aho ibyo bintu kama Jean Paul yacishijemo ati twese niko tubibona mugabo ntaho dufite tuvugira nicyo gituma twese tuvuga kugira ngo abadutoye abadushyize aho badushyize tubavugire dushikanije ibyabo. Yacishijemo ati woja nko mu ibarabara iyo bapfuye nibaza ni ikibazo gikomeye ni ikibazo cy'ubwisanzure mu bijyanye na demokarasi abantu bategereza kuronka ingene bashikiriza ibyiyumviro byabo muri ubu buryo cyangwa buriya mugabo bidashoboka urumva haba hari hagahaze mu gihugu ari navyo bimwe bimwe ushobora gusanga bidukwegera no kudashigikirwa n'amakungu ibyo rero n'ibibazo kumbure umwe n'uwundi mu babijeje bashobora kubitorera umuti bashobora kwama bariko bariyumvira ko gusa yacishijemo n'amakenga ati mugabo ibyo muriko murakora bishobora kubabera bibi oya twebwe turazi neza yuko hari ibanga dufise n'icyo abanyagihugu badutumye ibyo rero hanyerera huma haba haduga canke haba hamanuka mugani w'abandi tuteza kubikora tuteza gushikiriza ibyiyumviro tutiriyumviye ngo dushobora kumererwa uku canke kuriya.
Hari n'abandi batwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA Radio yacu. Etienne Nsanzamahoro yagize ati none ko tubona ko amakungu atagitanga intererano ku gihugu cyacu ari nkawe arongoye leta ngo wowe ubigenze ute?
Nubanza nkiga igituma abantu bantaye nkiga igituma batakidufasha arije ndongoye igihugu ngeze ayo mabanga y'igihugu nicyo nohera ko hanyuma maze kubona kwikosa ije ryavuye ko noheza ngakosora ibyo bintu byose banyagirije hanyuma nkarabaho ruva mu kirundi turavuga ngo iki gikore turabaho ruzomba no kuvuga wewe ibyo bariko barakwagiriza canke ibyo muriko burapfa ukabikora hamukaheza ukaraba mu nyuma mbonye rero atakivuyemo niho noheza rero nkavuga nti reka mbungurundi nje mu gihugu mvugane n'abantu bose duteza kuvugana abo twita les partenaires politiques financiers amashirahamwe abanyepolitike imigambwe tukigira hamwe ingene icyo kibazo cyogenda ivyo rero yo ntahura bariko barabaza ibyo bibazo jewe nuko nobigenza nubanza nkamenya amahera ndondera hama nkamenya ingene ndayarondera mu nyuma sino cacisha ngo vuge ngo reka tugerageze ngo amezi atatu aheze ngo tuzoca turaba ngo amezi atandatu ngo aheze ngo tubonye ngo yakwiye ngo duce duhagarika oya mu bisanzwe ibintu bijyanye n'ingene igihugu gitunganywa bikorerwa ku cyo bita planification umuntu arategura akabipanga neza hama akabikora.
Pierre Celestin Ndikumana uyobora itsinda ry'abadepite mu mizero y'abarundi mu nteko ishinga amategeko ndagushimiye cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire. Urakoze cyane.
Nanjye ndabashimiye ko mwantumiye kugira ngo nshobore kugira icyo shikirije.
Ndagushimiye Edi Rwema, nshimiye kandi n'umutumire w'uyu munsi ndetse n'abanywanyi n'abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika baterefoniye bagatanga ibitekerezo bagatanga ibyumviro bakabaza hano i Washington. Muri kumwe nanjye Etienne Karekezi.
dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.